iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 24 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2016. Kuri mikoro muri iki gitondo mu kumwe nanje Fide Niyongabo.
Kabi iyo ryinjiye mu mubiri w'umuntu nta gice na kimwe kidakorwaho. Hari ibyo ubushakashatsi bugenda butwereka kuva ku mutwe ku musatsi kugera ku rwara rw'ino ubona hose hari ahantu itabi rigenda rikoraho.
Uyo ni Dr. Marie Aime Muhimpundu ajejwe indwara zitandukira mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Rwanda. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka nyamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twateguriwe kandi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi. Amakuru avugwa hirya no hino imigwi igizwe n'abihevyi y'abayisilamu izofutika igihe amareta y'ibihugu iyo migwi iturukamwo azoba yagabanije ibiturire agaha akaryo ugwaruka ko gutera imbere. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji wa leta ya Amerika John Kerry mu rugendo rwiwe mu gihugu ca Nigeria kuri wa kabiri. Muri iyo nama yari irimwo uburongo y'abayisilamu bose bo muri Nigeria hamwe n'abagize leta, umushikiranganji Kerry yavuze ko amareta akwiye kwima akaryo abahurumbira iyo migwi. John Kerry yagarutse ku kibazo kijanye n'ibiturire aho muri Nigeria, aho abahinga mu vy'ubutunzi bavuga ko igiturire catumye abantu bashika ku miliyoni 170 bugarizwa n'ubukene. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yavuze ko ikibazo c'ibiturire ari kibazo leta yahagurukiye kuva mu mwaka uheze w'2015. Muri iyo nama Perezida Buhari akaba yasubiye kwiyemeza ko agiye kubandanya kugwanya igiturire ku mugwa mukuru w'Nigeria ya Abuja. Kerry yateye ivyatsi umugwi Boko Haram maze kwica abantu bashika ku 200,000, abandi barenga imiliyoni 2 bagata bakomoka mu kiringo cy'imyaka indwi mumaze uri kurakorera mu buraruko bwa Nigeria. Amashirahamwe Amnesty International hamwe na Human Rights Watch avugira agateka kazina muntu akaba amaze gusohora ivyegeranyo bitari bike kubijyanye n'uko leta yahohoteye ubuzima bw'abantu bafatwa bitirigwa kuba bari mu mugwi Boko Haram n'abagwanyi b'umugwi w'abayisilamu babashite bakicwa. Ivyo birego bikaba vyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagarika igurishwa ry'ibigwanisho aho muri Nigeria. Muri Turkiya igisagara ca leta cakoze igisirikare ca leta nako cakoze ibitero ku birindiro by'abagwanyi ba leta ya Kiislamu kuri uyu wa kabiri mu gisagara gihana urubibe n'igihugu ca Siriya. Abagwanyi bashika ku 1,500 baturuka mu gisagara ca Jarablus muri Siriya bagize ihuriro mu gisagara ca Gaziantep kiri muri Turkiya ahabereye igitero ku munsi wa gatandatu cyahitanye abantu 54. Iki gikorwa gishasha ca leta ya Turkiya igamije gutera abagwanyi ba leta ya Kiislamu muri Siriya kikaba giteye ibibazo. Abavyihweza bibaza uburyo ibintu bigiye kugenda muri ico gisagara kizohuriramwo n'imigwi isanzwe itavuga rumwe. Igisagara ca Jarablus kigaruriwe ni na leta ya Kiislamu haraheze imyaka 2, kikaba ari gisagara uwo mugwi ucishamwo abikoresho vya gisirikare n'abagwanyi binjiraho muri Siriya bavuye hanze mu ntumbero yo kugara cyane uwo mupaka no kugwanya leta ya Kiislamu. Leta ya Turkiya itegekanya kuba ku ruhome rw'ibirometero 208 ruzogabura ivyo bihugu uko ari bibiri, Turkiya na Siriya. Prezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya avuga ko kugwanya leta ya Kiislamu bishobora kuba vyarenze igihe bivanye n'uko abagwanyi bari mu bisagara nka bitatu bya Gaziantep muri Turkiya. Abantu bashika kuri 15 barasize ubuzima mu mishamirano imaze iminsi 2 hagati y'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab n'abasirikare ba leta aho ni mu manuko bushira uburengero bwa Somalia. Iyo mishamirano yabereye mu gisagara cha Moragabey kiri mu karere ka Bakool aho abasirikare ba leta bariko bigiza y'abagwanyi ba Al-Shabab bugurura amabarabara yugawe n'uwo mugwi. Inkuru zatanzwe n'abasirikare ba leta ku ijwi rya Amerika zivuga ko abo bapfuye bagizwe n'abasirikare b'igihugu 8 hamwe n'abandi indwi bo mu mugwi Al-Shabab. Igisirikare cha leta catangaje kandi ko ibarabara rihuza ibisagara vya Hudur na Eldbarde ku mupaka wa Somalia na Ethiopia ryuguruwe ariko ko hari bisagara bitari bike bicugarijwe n'imishamirano. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon yatangaje mu nama yarimwo y'umutekano kuri uyu wa kabiri ko atagwandiko ruriho rwo kugwanya ibitero bikozwe biciye mu gutera imigera mu mibiri y'abantu. Ban Ki-moon yavuze kandi ko isi ititeguye kugwanya igitero nk'ico mu gihe kibaye. Muri iyo nama y'umutekano ya ONU, Ban Ki-moon yatangaje ko nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu ariko aracungera ko atabihugu bikora ibigwanisho by'ubumara, ko atakintu kiriko kirakogwa kugira bashobore kugwanya ibitero byoza biciye mu migera ica mu mibiri y'abantu, kandi ko ibitero nk'ivyo byohitana abantu benshi kurusha ibigwanisho ruhonyanganda. Ban Ki-moon yasabye inama ya ONU gukora ibishoboka byose kugira ngo ijanye no kubuza ihingurwa ry'ibigwanisho ruhanyanganda. Yibukije abari muri iyo nama ko gutuza ibigwanisho ruhanyanganda bihingurwa kugira bihitane abantu benshi ari imwe mu ntumbero zatumye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishyirwaho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ine na gatanu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon yavuze ko ibihugu vya rutura vyakoresheje ibigwanisho mwe n'ivyo mu ntambara z'isi yose haraheze imyaka 30 atansiguro zifise bari zifashe bari bafise.
Urakoze Rosine ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio ya Amerika I Washington DC numwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho bushikiranganje bw'ikigega ca leta buvuga ko amakori yadugijwe ku itabi yatumye abanywi baryo bagabanuka ku bice 11 kw'ijana. Ibihugu byo muri Afrika 14 bikoraniye mu nama Kigali bitegekanya kongera amakori ku itabi ku buryo byo gabanya igitigiri cy'abarinywa mbere bigakumira burundu abashaka kuritangura kuko rizoba rizimbye cyane. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboy.
Kuva mu mwaka 2009 kugeza muri 2015 u Rwanda rwashyize umusoro w'itabi ku mafaranga 150 ku ijana. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko ibi byatumye abanywa ibitabi bagabanukaho 11 ku ijana. Kuva kuri wa kabiri mu Rwanda harabeye inama mpuzamahanga y'iminsi ibiri ihuje ibihugu 14 bya Afurika barasangira ubunararibonye ku mategeko n'uburyo bwo gusoresha itabi. Nkurunziza Emmanuel umukozi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ushinzwe politika y'imisoro avuga ko u Rwanda rwagiye ruzamura imisoro ku itabi ngo byagiye bigabanya umubare w'abanywa itabi ariko ngo ntabwo byigeze bigira ingaruka ku misoro leta yinjiza iturutse mu itabi.
Iyo tuzamuye umusoro ku itabi nubwo hari abantu bamwe bashobora kuba barereka cyangwa se bakaba bankora icyo bigeze n'iryo banywaga mbere ko tuzamura umusoro ariko n'ubundi barakomeza bakarimo ku buryo n'ubundi ntabwo duhomba amafaranga twinjizaga bishogabanya itabi ryanyewe akubera ko tuba twazamuye umusoro amafaranga akomeza kwinjira.
Ibihugu bya Afurika biteraniye mu nama I Kigali bihuriye ku mugambi wo gukomeza kuzamura imisoro ku itabi kugira ngo bace intege abakunzi baryo abarimwe babe barigabanya cyangwa se bikumire burundu abifuza kuritangira. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko itabi rigira ingaruka nyinshi ku buzima bwa muntu. Dr Marie Aime Muhimpundu ashinzwe indwara zitandura muri Minisiteri y'Ubuzima aravuga ingaruka zo kunywa itabi.
Itabi iyo ryinjiye mu mubiri w'umuntu nta gice na kimwe kidakorwaho. Hari ibyo ubushakashatsi bugenda butwereka kuva ku mutwe ku musatsi kugera ku rwara rw'ino ubona hose hari ahantu itabi rigenda rikoraho cyane cyane ko rigenda rikora ku dutsi dutoya tujyana amaraso ahantu hose ugasanga ari ukuntu amaraso atembera mu mubiri birahungabanye ari inyama zimwe na zimwe zo mu nda nazo imikorere yazo igiye ihungabana none uko bigenda umuntu iminsi igenda ishira ibyo byose bidakora neza ubuzima bw'umuntu ukagenda buba nabi agatangira guhuma akarwara za diabete akarwara kanseri z'ubwoko bwinshi butandukanye usanga rero itabi rigenda rikora ku bice byose by'umubiri w'umuntu.
Nubwo itabi ryahenze mu Rwanda ugereranije n'uko ryaguraga mbere ndetse barinywa bakanamenyeshwa ko ryica ubuzima abakunzi baryo bemeza ko bazakomeza kurinywa ku kiguzi basabwa icyo ari cyo cyose gusa hari na benshi batabasha kurireka bahitamo gusaba leta ko yarica burundu ntibajye babona naho barigurira
itabi. Iyo baryongeza imisoro yego bamwe bazagabanuka ariko wari kundaga wari rifitiye umutima ntago azareka nkubu nkatwe twaritangiye rigura byibuze amafaranga 25 ariko turarigura 100 mu mutumwe ubu uyu mutumwe ni 100 tugura nuko uvuga ngo rero umukunzi waryo azahora rimwe niyo ryagura 500 azarimwe ariko azajya rimwe amenya ko nyine ritwica nakundi ariko ikibazo kiriho muri iyi minsi dufite agakorora abamwe baryo kabisa nta numwe udaturika mu gitondo
leta ibishoboye yarisha ubwo burundu aho kugira ngo ivuge ngirongere imisaruro umusaruro rikorwe cyane imisoro ishobora kugera kuri 500 ukaba warigura wenda ukagura ni wanywaga 5 buri munsi ukanywa imwe wenda ku munsi ariko gusa icyo nasaba leta ntago yaryongeza ahubwo yakuraho yariciye imisoro ikabaho mbega rigacika
abacuruzi bitabi bo bemeza ko muri iki gihe iki gicuruzwa kitakibungura bitewe nuko abakunzi baryo bagenda bagabanya umubare w'iryo banywa bitewe nuko ryahenze ariko n'abaricuruza bemeza ko riciwe mu gihugu nta gihombo byabatera
itabi nta kuntu ryagura 100 twaratangiye kuri nywe rigura 25 cyangwa 6 zigura 100 rikaba rigeze isigara imwe hari aho usanga igura 100 ubwo rero ntago twumva ko imisoro yazamuka ahubwo kugira ngo bazamure imisoro baca inganda zitabi ushobora gucuruza nk'amapaki abiri cyangwa atatu kubera ko ryagiye rizamuka isigara imwe igura 100 ubwo mbere nacuruza nk'amafaranga nk'arindwi cyangwa atandatu amapaki nk'arindwi cyangwa atandatu ariko ubusigaye ncuruza amapaki abiri yonyine cyangwa atatu gusa
nubwo itabi rikomeje kuvuga ko ari ribi kugeza ubu inzego zinyuranye zemeza ko kurica bitoroshye bitewe n'abantu benshi barifitemo inyungu Dr. Muhimpundu wo muri Minisiteri y'Ubuzima
itabi rigira abarihinga abarihinga nabo baba babona ko ari uburyo bushobora kubateza imbere rigira abaricuruza rikagira inganda nazo ziba zishaka amafaranga noneho ugasanga n'urwo ruhurirane rwose ntabwo byoroshye guhita ubihagarikira icyarimwe ni urugamba rwatangiye kera ariko twishimira deja aho tugeze kuba uko imisoro igenda yiyongera ubona abanywa ibitabi bagenda bagabanuka
imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda abantu bagera kuri 13% banywa itabi abangana 80% bakaba bagira ibyago byo gufatwa n'indwara zikomeye nka kanseri indwara z'umutima n'ibihaha ibihugu bya Afrika byitabira inama yo kureberamo uko imisoro yakwiyongera ku itabi harimo igihugu nka Liberia Ethiopia Gambia Gabon Sierra Leone Senegal Uganda n'u Rwanda rwakiriye inama Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 ngice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radijwi rya Amerika I Washington DC tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho abantu barenga 100 bamaze gufatwa n'ikiza cya korera mu gisagara cya Bujumbura mu kiringo cindwi zitatu ico kiza gitanguye kwibonekeza urongoye igisagara cya Bujumbura amenyesha ko ingingo zijanye n'isuku zigiye gufatwa ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga
Mu gisagara cha Bujumbura ikiza cha korera chatanguye kwibonekeza mu makaritie ya Kajiji na Ruziba muri zone Kanyosha ya komine Muha igituma ico kiza cha korera gitera ciyongera mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo ni sukurike yibonekeza mu bibanza bihuriramwe abantu benshi nk'ubunywero n'uburiro ubukene bw'utuzu twasugumwe n'ubukene bw'amazi meza mu makaritie amwamwe kuko byemezwa n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa ashikiriza ku ico kiza cha korera kiriko kiragwanywa naho bitoroshe ashima ko abafatwa bavugwa bagakira
kiza cyakorera gisuye kwaduka mu gisagara cyaje buhoro buhoro mugabo tubona yuko naho kiko kiragwanya tutarashika ku ntambwe yuko two gisezerera ku rwego rw'igisagara twarashizeho umugwi ujeje gukurikirana ku munsi ku munsi ico kiza kugira tufatanye n'abajejwe ubuzima bw'abantu mu gisagara kugira turabe yuko duhagarara uwo mugore rero uri ku kivi ikindi nuko twabwira yuko harashizweho imiduga igenda ira tujye kwita kumenyesha gusansibiliza kugira abantu bamenye inyifato gukora hakaba rero n'undi mugwi ugira inama ku munsi mu bushikanganje bwo magara y'abantu turafite rero n'abaduserukira kugira abaje baramenya aho kigeze abantu bafashwe abariko barakira ibyo rero bikadufasha yuko tumenya neza ingene tukigwanya
zimwe mu ngingo zo kugwanya korera ziramaze gufatwa mu bice byibonekeza mu ngwara mu gisagara cha Bujumbura harimo gukwiragiza amazi aharanga ubukene bwayo bishikirizwa na Tade Ndikumana avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu
kandi ubushikiranganje buriko burategura hamwe n'abasanzwe babufasha mu kugwanya icyo kiza nuko hatekanijwe gusahiriza regidezo hakaba amabombo mfata kibanza mu gifaransa bita bradere amaze gukwiragizwa muri ubwo burere hanuvuga yuko hariho amabombo ashika atatu mu manuko bw'isigara cha Bujumbura kandi twarasabye rero ko na regidezo yo tezura bene igihugu igashobora gushikana amazi cyane cyane muri Kanyosha na Ruziba kuko ry'amabombo dusanga asa n'ayatagira mu amazi cyane cyane ko ajya amabombo bazoyugurura mu masaha azwi hakindi dusaba nuko bajya bajejwe gutungana ajya amabombo rusange yuko batozimba bene igihugu kuko muri regidezo batumenyesheje neza yuko ajya amazi bayatanga kugira ngo ibido n'imiburi igugwe amahera 20
abafatwa na korera mu gisagara cha Bujumbura bamwe bavurirwa mu kibanza categuwe muri quartier Ruziba zone Kanyosha ya commune Muha no mu bitaro Prince Regent Charles biri muri zone ya Buyenzi nkuko bivugwa n'uwavugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ingingo ruhasha zigiye gufatwa mu gisagara cha Bujumbura kugira ico kizo cha korera kigabanuke congere gituzwe umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga ko nk'ubunywero n'uburiro burangwamwo isuku rike bugiye kugarwa
ikintu twabwira gihambaye tugiye guhagurukira ni kugara ububare n'uburiro udakwije ibisabwa n'amategeko aho twasanze mu gisagara tuzokugara amazu ashika amajana 8 atandukanye mu mazu nagize gisagara ibyo ni igikorwa tugiye guhagurukira kuko ayo mazu ubwo buriro ubwo bunywero nibwo butuma iyo ngwara iguma isutama rero tugiye kubihagurukira tubihagarika
inyuma y'indwi zitatu ikiza cakorera gitanguye kwibonekeza muri zone Kanyosha kimaze gutandukira amazone ya Buterere kinama muri quartier Bukirasazi nangagara aho bita kumase nkuko bivugwa na Tade Ndikumana avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko muri ico kiringo c'indwi zitatu abantu bagera ku 102 aribo bamaze gufatwa na korera ikiza cakorera catanguye kwibonekeza kuva kugira ikirezo rya 27 ukwezi kw'indwi uno mwaka mu karere k'ubuvuzi ka Kabezi mu ntara ya Bujumbura naho haharugwa abarenga ku 100 bamaze gufatwa n'ico kiza nkuko bimenyeshwa n'uburongoya ku karere k'ubuvuzi ka Kabezi umwe mu bafashwe akaba ari wamaze kwitaba Imana i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC numwanya w'ikiganiro Amerika na civyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemmo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza abakandida b'amashyaka abiri ya mbere akomeye mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Hillary Clinton w'abademokrat na Donald Trump w'abarepublikani bamaze iminsi baterana amagambo ku kibazo cyo gukoresha intwaro kirimbuzi bomba atomique mu rurimi rw'igifaransa umwe ababwira undi ko adafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu bityo ko adakwiye urufunguzo rw'intwaro kirimbuzi ese ubundi perezida afite ububasha busesuye bwo gukoresha intwaro kirimbuzi nibyo tugiye kuganiraho muri make ikaze mu kiganiro Amerikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bya mbere by'ibihangange ku isi bitunze intwaro kirimbuzi nyinshi kandi zikomeye. Mu bwinshi ziragera kuri 925 naho mu ngufu zikubye ubukana bwa bomba atomike ya Hiroshima inshuro 17,000 nk'uko umuhanga Hans Christensen abivuga. Hans Christensen ni umuyobozi w'ikigo cyigenga cyitwa Nuclear Information Project at the Federation of American Scientists kiri hano i Washington. Bomba atomika ya Hiroshima ni ya bombe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu 1945 Hiroshima mu Buyapani. Iyo bombe yari ifite ingufu za kiloton 15. Ikimara kugwa muri ako kanya gato cyane yahitanye abantu barenga 70,000. Bibiri bya gatatu by'amazu y'umujyi wa Hiroshima yose yahise asibangana ku ikarita y'isi. Niyo ntwaro kirimbuzi yakoreshejwe bwa mbere mu ntambara mu mateka y'isi. Ni Perezida Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero watanze itegeko ryo kuyirasa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu niwe wenyine rukumbi ufite ubwo bubasha bwo gukoresha intwaro kirimbuzi. Ashobora kubukoresha igihe icyo ari cyo cyose igihugu cyaba kigabweho igitero gikoresheje intwaro kirimbuzi cyangwa se kidatewe. Nk'uko Franklin Miller abisobanura, nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kuburizamo icyemezo nk'iki cy'umukuru w'igihugu. Franklin Miller ni umuhanga mu birebana n'ibya nuclear. Yabaye umujyanama wabyo muri Minisiteri y'Ingabo na Presidency White House imyaka 31. Ashimangira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we wenyine rukumbi ufite ububasha bwo gutegeka gukoresha intwaro kirimbuzi. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Nubwo Perezida ari we wenyine rukumbi ufite ububasha bwo gutegeka gukoresha intwaro kirimbuzi, nyamara hari igihe amategeko ye ashobora kutubahirizwa neza nk'uko abishaka. Urugero, mu 1974, President Richard Nixon yaranywaga cyane, abajyanama n'abandi bategetsi bakorana nawe bagahora bafite impungenge z'uko yakora amakosa akomeye. Ni muri urwo rwego uwari Minisitiri w'Ingabo ze James Schlesinger yatanze amabwiriza mu basirikari ko President aramutse abahaye amategeko yihutirwa by'umwihariko mu birebana no gukoresha intwaro kirimbuzi, bagomba kubanza gutegereza icyemezo cye bwite cyangwa se icyemezo cya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Henry Kissinger. Abahanga mu by'amategeko bemeza ko icyemezo cya Minisitiri Schlesinger gishobora kwitwa kwigomeka mu rwego rw'amategeko ya gisirikari. Nyamara nta muntu n'umwe wigeze amwamagana. Nta nubwo Minisitiri Schlesinger yigeze abihanirwa. Byatumye Eric Schlosser wanditse igitabo cyitwa Command and Control yibaza umuntu nyakuri wategekaga Amerika mu 1974. Ariko akongeraho ati witegereje neza nicyo cyemezo cyari gikwiye icyo gihe. Naho William Perry wabaye Minisitiri w'Ingabo wa President Bill Clinton ati gutanga itegeko ryo gukoresha intwaro kirimbuzi si ibintu byoroshye kandi byo gukinisha, mu gihe mugaye gato cyane umutegetsi agomba gufata icyemezo gifite ingaruka z'urupfu ku isi yose. Inshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyemviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri gihe abantu bangana miliyoni 60 ku isi hose barataye izabo canke n'impunzi. Bamwe bataye ingo zabo bahunga ubwicanyi, abandi nabo bahunze inzara canke ivyaduka. Amakuba abanyagirwa bayemwo muri myaka araruta amakuba abantu babonye inyuma ingwano y'isi yose igira kabiri. Intureka zituma abasivile bata ingo zabo zigeramira cyane cyane abana, kuko izo ntureka zonona bimwe mu bintu bituma abana bakura neza kandi bakarisha ubwenge. Byongeye, abana bangajwe n'intureka zibera mu bihugu byabo ntibigeze bashyirwa ku rutonde rw'abakeneye kubandanya amashuri. Ivyo navyo bigashobora gutuma kazoza keza kurwaruka isinzi kageramirwa. Muri iki gihe uruhagarara hamwe n'intureka bimara igihe kirekire, aho usanga imiryango ita ingo zabo mu kiringo kirenga imyaka 20, abana bashobora kumara ubuzima bwabo bwose bw'abana batagiye mu ishuri. Ivyo navyo bikaba bivuga ko abana isinzi bakura badafise ubumenyi busanzwe bushobora gutuma bagirira akamaro igihugu cyabo hamwe n'imihana babamwo, nk'uko umutegetsi mu biro vya Leta ya Amerika bijejwe iterambere vyitaho igisata c'indero n'inyigisho Evelyn Rodriguez Perez yavyanditse mu minsi heze. muri iki gihe abana miliyoni 75 bafise imyaka iri hagati y'itatu na 18 mu bihugu 35 barakeneye imfashanyo ihutirwa mu byerekeye indero n'inyigisho ni naco gituma leta y'America itanguye umugambi mushasha wo gufasha urwaruka ruri mu bihugu biri mu ngwano kugira ngo urushobore kwandanya kuronka inyigisho muri iki gihe ibiro bya Department of America biriko birakorana n'ishyirahamwe ritanga inyigisho ribikishije muhinga bwa none bikaba rero byaratanguje umugambi wo kwigisha abana b'impunzi no kubaha ubumenyi buzobatuma bashora kuba abanyakazi ubwo bumenyi bakazobwigira mu vyigwa byatekanijwe gutangwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi Ibiro vya ambasade ya Amerika mu bihugu bitandukanye bizokorana n'amashirahamwe adahanira inyungu akorera muri ivyo bihugu kugira ngo izo nyigisho zishobore gutangwa abanyeshure bishikiye mu bibanza byo kwigiramo ibiro vyishiramwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho ibibondo UNICEF byaratanguje umugambi witiriwe Education Cannot Wait Fund no kuvuga ikiyega kizoha akaryo urwaruka ko kwiga urwaruka rutabanje kurindira ngo intureka yatumye ruhunga ngo ibanze irangire uyu mugambi watangujwe kwigenekezo ya 23 y'ukwezi kwa 5 uzotuma abana babandanya kuja mu ishure no mu bihe by'amakuba umugambi nyamukuru no kubaka amashure ashora gukoreshwa mu bihe by'amakuba akaba kandi amashure abana bashora kubandanirizamwo inyigisho no mu myaka izokwirikira ikigega kizofasha mu kurangura uyu mugambi n'ikigega kizohabwa umutahe n'amakungu amashirahamwe y'abikorera twabo hamwe n'amashirahamwe y'amareta uyo mugambi Education Cannot Wait ushobora gutanga uburyo bwo guca inzira iterambere biciye mu ndero n'inyigisho nk'uko umuyobozi w'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere USAID Gail Smith abivuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramaze gutanga imfashanyo ya mbere ingana n'amadolari 20 azokoreshwa n'uyu mugambi wo kwigisha urwaruka ruri muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateye akamu ibihugu byo ku isi bicuditse kabisaba kwitabira no gushyigikira uyu mugambi wo kugarukira abo bana bakeneye kubandanya kwiga
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Njuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Rosine Munezero atwibutse ibice bikuru bikuru vyari bigize amakuru yadushikirije Rosine
Ibice bikuru bikuru vyari bigize amakuru twanabashikirije imigwi igizwe n'abihevyi b'Abisilamu izofutika igihe amareta y'ibihugu iyo migwi iturukamwo azoba yagabanije ibiturire agahakaje gwaruka ko gutera imbere ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganji wa leta ya America John Kerry mu rugendo rwiwe mu gihugu ca Nigeria kuri uyu wa kabiri John Kerry yagarutse kandi ku kibazo kijanye n'ibiturire aho muri Nigeria Aha bahinga mu by'ubutunzi bavuga ko igiturire cyatumye abantu bashika ku miliyoni 170 bugarizwa n'ubukene muri Turkiya naho igisirikare cya leta cyakoze ibitero mu kubirindiro by'abagwanyi ba leta ya Kiislam kuri uyu wa kabiri mu gisagara gihanuriwe n'igihugu cya Syria igikorwa gishasha cya leta ya Turkiya kigamije gutera abagwanyi ba leta ya Kiislam muri Syria kikaba giteye ibibazo abavyihweza bibaza uburyo ibintu bigiye kugenda muri ako gace muri ako karere kazohuriramwo n'imigwi isanzwe itavuga rumwe abantu bashika kuri 15 barasize ubuzima mu mishamirano imaze iminsi ibiri hagati y'abagwanyi b'umugwi wa Al-Shabab n'abasirikare ba leta aho ni mu manuko bushira uburengero bwa Somalia iyo mishamirano yabereye mu gisagara cha Morgabey kiri mu karere ka Bakool aho abasirikare ba leta bariko bigizayo abagwanyi ba Al-Shabab bugurura amabarabara yugabo n'uwo mugwi umunyamabanga
Njuti mwese mukunda radiyo ya Amerika ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mukanye ibiganiro vyacu birabandanye ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.